mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda muriko mutwumva kuri FM ijwi rya Amerika 104.3 no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose. Abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe byo muratwumva tankomanzi kuri FM 88.9 ya Radio Ijwi Riyobora. Ikaze makuru yo kuno mugoroba mugiye gushikiriza na Joy Diana ni nahazwe. Ibihugu bigize umuryango umwe bwa Buraya n'u Burundi mu kwezi kuza biratangura ibiganiro byo kuraba ingene ibihano uwo muryango wafatiye u Burundi kuva mu 2016 vyovanwaho.
Ambasaderi rero yaje ngaha yerekanye ko Union Européenne ifise ishaka ryo gutangura kuvugana na leta y'u Burundi kugira barabe ko ibyo bihano byova mu nzira mbere n'ayandi maproje amwamwe atangure ugukogwa.
Uyu ni Hassan Ngendakumana, umuvugizi w'umushikiranganji wa mbere w'u Burundi inyuma y'ibiganiro hagati y'umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Munyoni na ambasaderi w'Ububiligi mu Burundi. Mu Burundi kandi havuga igitero cy'abitwaje ibirwanisho cyahitanye abantu batandatu gikomeretsa bane mu ntara ya Kayanza. Ayo makuru arimo ne yavugwa mu gisata c'impunzi turayarambura mu kanya. Amakuru tubafitiye turahera mu yagezo hirya nino ku isi duhereye ku mugabane wa Afrika aho muri Mali abasirikare batembagaje ubutegetsi biteguriye kugena umukuru wa leta yifata kibanza izo mari imyaka ibiri. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije arakomeza nino nkuru.
Abahinga mu vyerekeye ibibazo shingiro mu gihugu ca Mali uyu munsi ku gatanu bashikirije urwandiko ruvuga ko leta yifata kibanza izo mari imyaka ibiri inyuma yaho habereye kudeta ya gisirikare. Ivyo biteko biri n'icifuzo c'ishirahamwe CDAO ryo mu bihugu byo muri Afrika y'umurengero yari ryasavye ko ico kiringo kitorenga umwaka umwe. Kudeta ya gisirikare yakuye ku butegetsi Perezida Ibrahim Boubacar Keita yaratumye iryo shirahamwe ifatira igihugu ca Mali ibihano bifatiye ku butunzi kuko abategetsi barirongoye bashaka gutuza no gutesha inzira ya kudeta mu gushikira ubutegetsi. Abasirikare barongoye ishirahamwe CDAO bahaye abategetsi bagize kudeta gushika ku munsi wa kabiri kugira ngo bazobe bagenye umukuru w'igihugu bifata kibanza hamwe n'umushikiranganji wa mbere. Abanyapolitike wo mu gihugu ca Mali bamwe yamwe hamwe n'abategetsi barongoye ishirahamwe CDAO barasavye bashimitse ko umukuru wa leta yifata kibanza yoba umusivile. Yamara abo bahinga banonosoye bwizo shingiro bavuga ko uyu mutegetsi ashobora kuba umusivile canke akaba umusirikare.
Tugume ku mugabane wa Afrika uvugwamo imyuzure yagize ingaruka ku bantu barenga 760,000 mu burengerazuba bw'uyo mugabane no hagati yawo. Ejo ni Mukankusi aratubwira uko vyifashe.
Umunyeshuri w'umunyanigeri Hakim Abdul byabaye ngombwa ko afata ubwato buri gihe kugira ngo agere ku ishuri kuvaho amazi yuzuriye mu muhanda ujya kuri kaminuza yo mu murwa mukuru Niamey. Abdul numwe mu bantu 760,000 bakozweho bikomeye n'imyuzuri kaze yabaye muri ibyumweru bike bishize mu bice bimwe bya Afurika y'uburengerazuba na hagati. Imyuzuri yamenyerewe mu bihe by'imvura cyakora muri iyi myaka ya vuba ihindagurika ry'ibihe ubutaka bugenda buhinduka n'ingamba zidahwitse zijyanye n'imiturire mu mijyi byatumye hakunda kuba amakuba uko imijyi yagutse vuba na vuba yageragezaga guhangana n'imvura nyinshi yaguye mu buryo budasanzwe. Burkina Faso, Cameroon, Chad, Ghana, Niger, Mali, Nigeria, Repubulika ya Congo na Senegal ni bimwe mu bihugu byakubititse muri uyu mwaka. Abantu 111 bahasize ubuzima nk'uko imibare y'ibiro bihuza ibikorwa by'ubutabazi bya ONU OCHA ibivuga. Umuyobozi wa OCHA ushinzwe uburengerazuba na Afrika hagati Julie Boulanger avuga ko mu gihe hitezwe indi mvura by'umwihariko muri Afrika yo hagati binitezwe ko ibintu bizarushaho kudogera.
Barakuze bagenzi bacu kuri amakuru agezweho hirya nino ku isi bahejeje kudushikiriza. Ayo mu karere k'ibiyaga bigari turahera mu gisata cy'umutekano. Abantu batandatu mu ijoro ry'uno wa kane baragandaguwe n'abantu bitwaje ibirwanisho bataramenyekana muri komini Matongo y'intara ya Kayanza. Ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Muri abo bishwe harimo abagabo bane n'abana babiri biga mu ishuri shingiro. Abo bakoze iryo bara bakaba bagiye batwaye n'umuntu umwe. Bariko barasubira inyuma bagana ikibira nk'uko amajwi y'Amerika rikuraho imatonga bivuga bagiye barasahura mu mabutike yo kuri umutumba wa Nyarumanga. Buramatari w'intara ya Kayanza Colonel Hanyicisha hayo mu nama yagirishije abanyagihugu bo ku mutumba Nyarumanga aho haraye haguye iryo bara yasabye abanyagihugu gufatana mu nda umwansi bakamwamirira kure. Amajwi yiwe tukaba tuyakesha radio y'igihugu.
Ijambo ry'ihumure ni uko abanyagihugu kandi barazi apfuye urupfu haba amarira ariko turabahojeje bashyira umutima mu nda hanyuma bafatane mu nda bacanemwo bose babungabunge amara y'umutekano bari kumwe ya nyasime gitwe n'abajejwe umutekano abo b'ubutungane ntwaro hamwe nabo bayikomeje rwose hanyuma bakomeze ya makomite y'imitwe ya sekirite atanumwe avuyemo kugira ngo umwatsi natwe kurusha mu gihugu bamwe mu gihugu utangiye inkuru mu gihe abonye tukagenda neza canke abonye umuntu yiketse adasanga ari we mwaba karere.
Mwamenya ko mu ndwi iheze aho nyene Nyarumanga hishwe abantu babiri umugabo n'umugore wiwe nabo nyene bishwe n'abantu bitwaje ibigwanisho bataramenyekana. Mu Rumonge naho mu bumanuko bw'u Burundi abasirikare bacungera ikiyaga Tanganyika nko mu gihe cy'isaha icumi z'umuhingamo baraturiye ubwato bubiri bw'abarovyi abantu barorera. Mu gihe y'amasaha abarovyi baba bariko binjira mu kiyaga baja mu mirimo yabo abasirikare babonye ubwato buje bupakiye abantu baca barabuhagarika. Abantu barimwo uko ari umunani bagizwe n'abarovyi nk'uko amajwi ijwi rya Amerika rikura aho mu Rumonge bimenyesha baciye bafatwa baja gufungirwa muri komisariya ya gipolisi ya Rumonge. Babiri muri bo bajanywe kubarizwa mu iperereza kuko bikeswe ko ari abagwanyi nk'uko ayo makuru abandanya bimenyesha. Abarovyi bavuganye na radio ijwi rya Amerika ariko batashimye gutanga amajwi yabo bamenyesha ko batabona uko bagiye kubaho. Bamenyesha ko bari bamaze indwi zibiri bataroba kubera ibibazo by'umutekano mu kiyaga Tanganyika igikorwa cyari cyasubiriye gutangura ku wa mbere w'ino ndwi turimwo. Pacifique Ninahazwe yanonosoye amategeko akaba ari mu baharanira agateka kazi na muntu yamenyesheje ijwi rya Amerika ko ivyo vyakozwe n'abo basirikare ari ivyaha bikomeye bakwiye kubazwa abo banyagihugu bagatunganirizwa mu gihe atacaco bagira.
Twari gushobora kumva iyo abasirikare bavuga bati ubu bwato bwari buje burimwo abagwanyi baraheza baratura turishurana buca burasha turiko turarasana, ariko kuba bafashe abasanzwe bakorera muri ubwo bwato bakaja kubafunga bakaca bagaruka kuza guturira ubwato atanamatohoza araba ibi bintu ntibibaho. Ni ukuvuga ko bononye ubutunzi bw'umunyagihugu kugwikeko bongera bonona ubutunzi bw'igihugu kuko basubije inyuma imiryango, basubize inyuma abantu, basubize inyuma igihugu cyatorera amakori. Rero kubw'ibyo dusaba ko igisirikare cy'u Burundi gisigura ivyo bintu ivyo ari byo. Igisirikare n'igisigura ingene cagezaho kija gutora ubwato bw'umunyagihugu kikabuturira uwo munyagihugu atacaha na kimwe aragira kandi atamuntu ari muri ubwo bwato ariko ararasana n'abasirikare.
Twagerageje guhamagara Colonel Floribert Biyereke avugira igisirikare cy'u Burundi kuri telefone ngendanwa yiwe kugira atange umuco kuri ibyo byarayo bibaye ariko ntiyatwitavye. Tubibutse ko igenekezo rya 23 ukwezi k'umunani komine Bugarama iyo ntara ya Rumonge yatewe n'abantu bitwaje ibigwanisho bivuga ko baje bava muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baciye mu kiyaga Tanganyika bica abantu batatu. Icyo gitero kikaba caremanzwe n'umugwire Detabara. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Tukiri ku makuru avugwa ku Burundi, ico gihugu n'ibihugu bigize ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya mu kwezi kuza bizogirana ibiganiro vy'ingene ibihano uwo muryango wafatiye u Burundi kuva mu 2016 bivanwaho. Mu mubonano umushikiranganje wa mbere w'u Burundi yagiranye n'ubuserukira ubumwe bwa Buraya muri ico gihugu, uwo muryango wiyemeje kuba uranagura imigenderanire y'iterambere mu kurindira ko ivyo bihano bidadanuka. Inkuru twaza mugenzi wacu Eloge Wirika neza.
Ahejeje kwakirwa n'umushikiranganje wa mbere yarenga iyome bunyoni, ubuserukira ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya mu Burundi yatangaje imigambi uwo muryango ugiye guterera kugira ngo uyangurwe niyo rimaze igihe rifasha.
Je mentionnerai en particulier parmi les dossiers qui vont aboutir très prochainement
ya vuba no gutanura ibarabara ahanguka izoto migenderanire ikemeye hagati ya Bujumbura na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uwo n'umugambi munini w'ukuri wadutwaye umwanya. Hari n'inkingi nk'urugomero rw'umuyaga rwa
Amakuru ya tutia banda nilize mikambi ya gatege kanyo ya monge monge ili mili territoire ya Fizi nara ya Kivu y'Epfo muri Congo avugwa ubwo wabwe munzi z'Abarundi batinya kwandura virusi ya corona. Abavuganye na mugenzi wacu Vedaste Ngabo bamusiguriye ko bigoye kwikingira kuko usanga mu ihangari imwe harara barenga 80.
Tumwe habaye muri iki kigo cha monge monge iki kiza no kurikira gice cy'ubwoba kandi ubwoba cyane ndetse suno musi gitabaye gutera ubwoba nk'amategeko ya coronavirus baravuze yuko ngo abantu bategerezwa kubaho batandukanye bijya byo kwisipasa amametero hagati y'umuntu n'uwundi ariko tubwe ngaha muri transit turatari ko bimeze na mwarijya usanga mu isari imwe tujyamamwe ugasanga harimo nk'abantu barenga nk'amajana abiri ugasanga dufise akarago kamwe kajya akarago kamwe tukajyama ngo turi nk'abantu batandatu no kuvuga ugacu usanga rero ibintu nk'ibyo biduteye ubwoba hanyuma ikigeretse ko ugacu usanga kandi nta amazi turonka mu buryo bw'isuku dushobora kumara ukwezi cyanke nk'indigo zibiri zirenga ata amazi turonka amazi turinda tugenda kuyarondera hanze ibintu nk'ibyo hanyuma rero tukabona yuko umengo turafise ubwoba cyane burenze
vema uko tubayeho tubayeho nk'uko umenga turafunzwe kuko turi abantu barenga hafi mu majana abiri ariko turagerageza kubabwira yuko bodukuraho kuko turi benshi ariko ntago bigeze badukuraho kandi kuko twicara duguma turundanye nta muntu ahereza umwanya uwundi kubera turi benshi cyane. Icyo dufitiye ubwoba ni uko icyo kiza coronavirus umwanya ari umwanya niyo camara gufata umuntu umwe twese twose tuhahonera. Icyo dusaba HCR na CNR ni uko bogira ingufu bakaza bakadukura hano muri kino kigo cyo mu kimonge monge bakadutwara natwe imurongwe umwe wese akaba ahantu hiwiwe
bari batubwiye kibazo cy'uko umwegeranye muri benshi mushobora guhura n'impanuka mukandukizanya ico kiza mugabe imana yarafashije ntabwo cyadufashe none mu buryo kitadufashe twagomba yuko mudukura ngaha ni yindi ngwara nisubire kuzidusanga ngaha ngo twongere gucesekera ngaha
bo kibaso dufise cerekeye corona nukubera ko batubwira ko tugira isuku kandi twikingire twirinde kwegerana ariko nkaguma mbona ko tuguma twegerana abagenda bagaruka bakinjira muri twebwe iyo ngwara barashobora kuyizana mu buryo butandukanye turashobora kumenya nk'akarori aho turi ntahantu turundanye n'ahantu turi benshi cyane rwose turashobora kuronka naho uca kinacyo nakongera ko vrema mu dufasha mu kwatukura ngaha kuko turaharambige kirekire kuko ingwara nubwo tuyikingira niziguma zidufata ntumenya n'ingwara nyabashi
twebwe kuva korona itanguye turi ngaha tubona yuko menga tweho dusa n'uko menga baraduhebye nta kintu na kimwe ariko baradufasha kubyo kudukingira iyi korona turamaze kubona ku bandi usanga baba hari ubuntu bw'ubufukamunwa ariko twebwe ngaha nta muntu n'umwe agafisi kandi tumaze kumva yuko korona yandukira bifatiye kuguhemeranira ko ahantu hari ubwishi bw'abantu mugiye muri ko muravugana cyo twose abana batwe nuko mbere na mbere mbona benshi cyo batangurira kawe kudufukamunwa aha mu rupangu natwe batuzana n'uko dufukamunwa duheze tuze turikingira bukebuke hanyuma imbere y'uko baze n'ibyo bindi bikoresho byo babizimbye datawe ntabyo tuzi kugira badukingire kuko ngaha twe turiko turabona yuko turi hejuru y'urupfu kuko tuko tumva iyo corona yamaze abantu mu bihugu bindi bitandukanye none twebwe ngaha baraduheze kubera ko adashobora natwe kudukingira ngaha turi benshi cyane ariko tuguma twegeranye duhemeranira ko n'uwo bayirwaye barabivuze yuko utashobora kumumenya ku maso none twe tuzogira gute twaho twikingire gute
ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turakomeje n'ibiganiro tubafitiye igikorwa cyo gutahukana impunzi z'abarundi bahungiye mu Rwanda kirabandanye abarenga 500 baraye batahutse inyuma y'imyaka igera kuri 5 bari mu ikambi ya Mahama mu kiganiro mugenzi wacu Frederic Nkundikije amaze kugirana na Mamese basubiye ko ajeje ibibazo vya politique n'imigenderanire mu runani Senare de Rutabwe rumwe na leta y'u Burundi yashimye ico gikorwa yongera garuka ku bitero bitandukanye bimaze iminsi bigabwa n'abitwaje ibirwanisho muri ico gihugu
ndibaza yuko ko tubibona muri Senare batobitanye nuko abandi barundi bose ariko barabikurikiranira hafi baba babibona ndibaza yuko iyo umuntu yahora aboheye yahora baye mu kambi y'impunzi abonye uburyo bwo kugira ati ubu rero reka nisubire iyo navuye reka nsubire mu gihugu cyangarutse reka nsubire mu Zanje mu bacu kiba ari ikintu gihambaye cyane rwose kandi mbona jewe ku byo ngerageza gukurikinira hasi nuko mbona abajejwe intwaro bariko baravyitaho bimwe biboneka nkaba nizeye rero yuko ababishoboye bose ari abari hanze ari abari mu gihugu bogerageza gufasha kugira ngo abo banyagihugu abo barundi bene wacu bamaze imyaka itari mike mu nkambi z'impunzi bashobora gusubiraho bashobora ibibondo bigakura bifise umwizero muri kazoza ibibondo bigakura bifise umwitegemvyo bitaguma vyugaraniye mu kazi nga kinyuze kigambi y'impunzi n'ibintu nibaza yuko umuntu yoshima cane rwose twarabonye uko hariho abavugira inabiriya intango ya mikora igihambe nuko ikivi gitangura aho hari utugorane naho tuzoza turatorigwa inyishu buhoro buhoro
abarundi bariko batahuka bavuga ko amahoro yabonetse mu Burundi izo bari bahunze vyaheze mu runani sirare gera mune niko mubibona
amahoro mu gihugu icyo cyo cyose si kintu kiza mu muntu umwe cyangwa mu ntuzi ibiri igihambaye nuko abajejwe umutekano abajejwe intwaro baguma babyitaho bakabikurikiranira hafi na hafi abakozi kuzifikira n'izisohora ntihagire uwibaza ngo hazogira igihe mu gihugu atangwa zifikirizwa zikihari n'ibihugu byose byose sigihama hari ingorane none muri ibihugu vya rutura abona ko hama hariho ingorane zitoroshe igihambaye nuko gusa abajejwe intwaro baguma bikurikiranira hafi hanyuma bakagerageza ku buryo muri rusange ibintu bitera bica imbere ibyo mbona nuko muri rusange ibintu biko biratera bica imbere ingome araho bumva bapfuka ngaha ngo hari ingorane ivyo nuvuga ntibisanzwe mu buzima bw'igihugu
mu runani senare abategetsi ubwo runani cyane cyane abari hanze y'igihugu umunsi utaha ukajyana
nukuraba muri senaret wa kurikiye muri senaret ukwego ndibaza yuko atari ibintu byihutirwa cyane kose kuko si cyo kimwe n'aba bantu bari muri ayo makambi za mu Rwanda za Tanzania n'ahandi si cyo kimwe ko abana n'abantu usangwa bafise ibikaratasi bashobora kugira ubujanuruza bashobora kubandanya ubuzima bwabo mu bishobotse hariho n'abafise ibibondo biri mu mashuri ngaha mu bihugu bahungiyemo si kuvuga ngo ejo na hirya y'ejo n'ibintu bicaye ba igihambaye gusa nuko byotera bije imbere hakaboneka umwuka mwiza ku buryo uwo ari we wese ashobora kugira uburenganzira bwo kugenda no kugaruka atakwirwara abantu bararabana ibitsure ngo mbega uwo n'ibiki uwo n'ibiki icyo nicyo gihambaye nayo ku byerekeye kusongorane birakurikiranirwa hafi biriko birarabwa twebwe turavugana n'abajejwe intwaro mu Burundi turazi yuko igihambaye nuko bumvise akamo katewe si twebwe gusa benshi baragateye bagira ati nyabona nyabona gaho ukuntu ugira igikorwa kugira ngo impunzi cyane cyane izo zishinge zikarye mu ntuzenya mu makambi y'impunzi zoronka ingene zifashwa zigasubira mu byabo no mu babo
muri ko muvuga ko muhura nanitse na leda ikibazo cyo gutahuka cyane cyane ku badafise imitahe bakurikirana cyo gutahuka kubaka igihugu muri iki gihe amahoro ari kuragaruka ari ikibazo kitihutirwa
ikibazo gikenewe kirakenewe cyane rwose mugabo je ko ndabyibaza ntitwibagire yuko hariho izi ngorane z'uruja n'uruza zatewe n'iki kiza cya covid mu bisanzwe ndibaza umuntu ayikora wikurikiranira hafi ngo abajejwe intwaro mu Burundi barateye akamo bose bagira ati yabishoboye nimuze abantu bazoba bakeneye ngo ashere nibarondere ntuzenya amabisi ngo nibarondere ikambi impunzi bazova ikambi provisoire bazobaza gushikiramo n'ubundi buryo bizogendamo kandi buzoba bworoshe cyane rwose ndibaza rero yuko umuntu atoguma yibaza ngo hano n'aba bana kane uko batarahaza no indege zosubira kugururirwa zikagira uruja n'uruza usanzwe benshi uzobona bitahiye si ibintu bikeneye yuko umuntu arinda kuvugira hejuru kuko uji wabo si ngombwa ngo arinde gufata amaradiyo asemerera avuge ngo mwambonye ndatashe umwe wese kubimwega azotaha azogaruka aho rero atansiyo ni kuraba neza kuko abajejwe intwaro ngira ngo nabo nyine barabibona nabo nyine barabyumva ndibaza ndizeye yuko hazogera igihe nabo nyine bakagira ati mbega mwebwe mwakurikiraniye ibibazo bya politiki hafi nta kuntu twokwicarana tukayaga tukaraba ingene twofashanya kuri amaboko tuzobeza twicare turaba ingene twoshobora gufasha muri ibyo bikorwa twe nta ntamba nyina ndo yari
muri iki gihe mu Burundi havugwa amahoro eka mwavuze ko amahoro ari yose muri iki gihe mwavuze ko eka n'impunzi zitahuka zivuga ko zitahuze kubera amahoro yabonetse mu Burundi hari amakuru z'imisi atangazwa y'ibitero vyo mu rugwi ushaka ko ari Red Tabara uyu munsi arari havuze ibitero byabaye mu Kayanza ivyo bitero bikaba kenshi na kenshi bihitana ubuzima bw'abanyagihugu barimo n'abana ibitero bikorakorwa muri iki gihe n'umuhari wariwo wose mubivuga kwiki
ndivye yuko bene ku abajejwe iyo mihari nabo nyene babona yuko mwene izo ngiro zarateye agaciro kandi zirateshe ubwa igihugu cy'u Burundi iyo mikwi rero si mu Burundi gusa urazi yuko n'ibihugu bibanye bifitanye bifise ingorane zisa n'izo ntawo kwibaza ngo ibintu bigiye gutore kuzoca birangira mu ndwi imwe mu ndwi zibiri ibyo ibibazo abajejwe intwaro bazogenda barakurikirana bazoza bariga buhoro buhoro cyane cyane ba bababuze ntibabandanye baza barasesa ubuzima bw'ibigondo ataco baraba ko kandi nabo nyene ndizeye yuko koko abo bantu bitwa ngo nibo batwara iyo mihari dize neza yuko nawe nyene bazoya akikubita gashyo akajyati tekature cyo kubana yasuza turashisha marase abene burumvise
kamumotera abari inyuma y'umugambi wose ni nkaka
ni ko mukwikebuka kuko birateye isoni inkozi kibi inkozi z'ikibi sinumva agaciro gushika usindumva agaciro byesha umuntu ashobora kwicara agapanga umupango ugayitse wo kuja gusesha amaraso ibibondo n'abantu atashabahora gushika twese ahanini twese abantu benshi cyane muri Senegalete ibyo n'ibintu twiyamirije kuva kera kandi tubandanya dutera ivyatsi
mwavuze ko murunani Senegalete mushaka gutahuka igihe cyose umuntu wese yari muri uyu runani yo vyiyumvamwo kandi mu gihe ni bihevyo koroshwa aho twuvuga imbibe zisanitse zituguruye kubera ca kiza mwavuga ca corona virus mwavuze kandi ko abategetsi babegereye mu kaganira vyoba byiza kurusha amurika muvuga ko imbere yo gutahuka mushobora gusaba ko mugira ibiganiro n'abategetsi
ndibaza yuko iyo ntabwo iyo ishobora byo biganiro ari byo ntambanyije kuvuga ngo ni mpaka tubanze tukore ibi n'ibi n'ibi kuko ubutegetsi buhari ubu ntaco umuntu ashobora kubanegura ko amatora yarabaye amatora yaragenze uko yagenze kandi ihahe yarashize ahabona uko ibibona natwe niko twavyakiriye ubu igihambaye gusa ni ukuraba hariho intambamyi zito za politike dufate nk'aba bantu baje gukora imitahe abo ndibaza ko leta nayo nyene izohava ikaraba ati reka turabe nyene twuzuriza Burundi n'Abarundi turabe iyo tuja tugana twese ata wanjya wangura ariko abandi nabo ndibaza yuko na leta ibona ati ndakeneye kubona abana b'u Burundi bose bashobora kugenda bakagaruka birafasha kugira ngo igihugu kironge izina mu makungu birafasha kugira ngo abarundi bumve imitima yasubiye hamwe nabo bose biruko barikinga inyuma y'ibintu bitagiraho bihagaze bakabura ibyo baza barifatiriza kugira ngo bareke kubandanya bagirira nabo Burundi
ubu naho akaba ari wa mwanya wahariwe ivyaranze itariki ya 11 y'ukwezi kw'icenda tugeze uno munsi muri kahise na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana
ku itariki ya 11 nzeri y'umwaka wa 2011 abantu 1000 barapfuye igihe bimaze gukoresha indege byari byayobeje bikazitura ku nzu y'umunara ya World Trade Center mu mujyi wa New York no kuri Minisiteri y'Ingabo z'Igihugu Pentagon i Washington ibyihebe byayobeje indege enye ebyiri zikoreshwa mu gusenya World Trade Center imwe igushwa kuri Pentagon ya kane igwa mu murima muri leta ya Pennsylvania ubucuruzi muri Wall Street agace gafatwa nk'akaza ku isonga mu bucuruzi ku isi bwahise buhagarara n'indege zose mu gihugu zibuzwa kongera guhaguruka nibwo bwa mbere byari bikozwe mu mateka ya leta zunze ubumwe za Amerika nyuma y'ibyo bitero Perezida George W. Bush yavuze ko leta ye igiye gutangiza intambara yo kurwanya iterabwoba avuga ataziguye ko ikigamijwe ari ukugeza imbere y'ubucamanza Osama bin Laden n'umutwe w'iterabwoba Al-Qaeda no guca intege iyindi mitwe y'iterabwoba ibihugu byinshi ku isi byahise bishyiraho amategeko yo kurwanya iterabwoba kandi bifatira umutungo w'abantu n'ibigo bifitanye ubufatanye na Al-Qaeda bimwe muri ibyo bihugu ni Ubwongereza Ubuhinde Australia Ubufaransa Ubudage Indonesia Ubushinwa Yordania Ikirwa cya Maurice Ubugande na Zimbabwe muri Afrika y'Epfo indege zijya muri Amerika zahagaritswe bya gateganyo gucunga umutekano biriyongera ku bibuga by'indege ariko n'ubukungu burahazaharira intambara yo kurwanya iterabwoba ntirarangira yibasiye bimwe mu bihugu bya Afrika nka Somalia, Libya, Misiri, Tunisia, Nigeria, Mali, Niger na Burkina Faso havutse indi mitwe y'iterabwoba inyuranye na Al-Qaeda Osama Bin Laden washinze Al-Qaeda yiciwe muri Pakistan mu nkengero z'umujyi wa Abbottabad ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2011 nyuma y'imyaka hafi 10 agabye ibitero kuri Amerika yari afite imyaka 54.
Nino nga dusozere ya makuru tukatua fitie mlika nukanya, dushimire abagi zuruhara vose nguategurwe yongera bashikire. Kuri mikro, marikumana Diane ni nahazu. Ibigani ona makuru vya shizwe hamwe na Fasil Gebehu, zelika garikiwe na Edil Gwema. Kwizina ya wagenzi bacu bose, tubikebanuye tuifuiza kurani kwa mzio mlimo vyose na huvuta.